Eli Nisu Jamerik. Ishuti Amerika makirundi rimo kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri radio ishuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu ushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com no kuri Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri site yacu ariyo web3@radioyacu www.com wa mwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara mu yinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkitakara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsabwa kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Na turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Burundi bwamye bufise ingabo zuzuye ku ntwaro ya cami zari zirongowe n'umwami nizo zari zijejwe amahoro n'umutekano mu gihugu cyose. Abakoloni bamaze kuza mu gihugu baciye basubiriza abasirikare b'Abarundi n'abasirikare babo. Ibintu byagenze gute inyuma yaho nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye umushinga ntaheze none cyane z'umuhinga mpanuzo jambo ku bibazo byerekeye politiki ubutunzi n'iterambere. Yarabaye komiseri ajejwe gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'1961 agenywe n'umwami. Yabaye kandi umunyamabanga mukuru wa leta ajejwe kwivuna abanzi ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'1962 gushika mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1963. Tarambiranye ndabaramukije mutumire
amahoro neza Fidele.
Tuhere ku ntwaro za cami aho mwavuze ko Ubundi bwamye bufise izo ngabo zuzuye ku ntwaro za cami mwo bidusigurira muri make ingene zari zitunganijwe n'icyo zakora.
Zari zitunganijwe neza kuvuga ko umwami ariwe yari ntwaza ngabo kaminuza yarafise ingabo ziwe ariko n'abaganwa bari bafise ingabo zabo, bikavuga ko icyo gihe Uburundi bwari butunzwe neza ku mbibe n'imbere mu gihugu zicunzwe n'umwami n'abashinga ntahe n'ingabo. Ingabo rero zuzuye ni ukuvuga ko ingabo z'Uburundi icyo gihe yari umuntu wese w'umugabo akuze wese yategerezwa kuva hasi mu gihe umuganwa cyangwa umwami avugije akamu ati Uburundi buratewe wese ntawasigara. Nacyo gituma icyo gihe umuntu w'umugabo wese yitwa umugabo yama yitwaje ikirwanisho ciwe kuri umusirikare batavana n'ibunduki yiwe. Icumu aho uri ku rugendo uri kurarima uragiye uryamye umuntu w'umugabo wese yaba afise icumu mu minwe canke hafi. Ubundi ingabo zabwo zari Abarundi bose b'abagabo bakwishe ibyangombwa bategerezwa kwitaba mu gihe bahamagawe bakabarongora n'abasirikare biwe bakuru bakuru. Burundi bwari bwifashe mu vyerekeye amahoro n'umutekano icyo gihe imbere y'umuzo w'abakoroni.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Reka turabandanye ikiganiro cacu mu kanya gato.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe imirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Shortwaves. guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 9,195 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 12,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040 9,470 10,070 13,630 n'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya short waves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga, aho turiko tuvuga ku gihe ingabo z'u Burundi zashingiwe mu gihugu. Turiko n'umutumire wacu Zeno Nicyayenzi. Ariko murasigura ingene ingabo zari zitegekanijwe zitunganijwe ku ntwaro za Cami. Nashaka kubabaza bazitora gute, mwari mwavuze abari bazigize. Nashaka kubaza ubwene bazitora.
Oya, urumva muri icyo gihe ukuntu bazitora, umuntu wese yabazi neza ko ategerezwa guhaguruka ari umuntu w'umugabo akwije imyaka yategerezwa guhaguruka n'ikirwanisho kiwe bamana. Nta warinda kubatora kuba ari kukundi kundi inzambi ivuze wewe uri umuntu w'umugabo wategerezwa kuva hasi ugacugenda ibutware cyangwa ivuganwa cyangwa ibwami.
Ibigwanisho bakoresha byari nk'ibihe?
Icumu igwanisho cy'ibanze kurya babaha karachinikov ni cyangwa ifal niko ifale yabo icyo gihe yari icumu.
Nta myambi bakoresha?
Imyambi barayikoresha mu gihe rukambye, ariko ibunduki y'ibanze ryari icumu. Imyambi, umuheto, ivyo vyari ngombwa n'inkinzo nivyo birwanisho Ruho Nyanganda bari bafise icyo gihe, kandi vyarafashije u Burundi gushika.
Yego, reka tuze ku mirongo ya telefone duse Jerome, natwumva.
Ati ubukona yubone nabwo bikimeze nka kera, hari ubwo usanga bakeje n'abandi bantu basanze.
Mushaka kuvuga bande?
Nshaka kuvuga nk'ibintu nk'iby'imigambo n'iby'izingira ngo mwabande Burundi ko n'ubumeze bwarahindutse.
Twaka turavuga ingene igisirikare cyari kimeze, ingabo zari zimeze ku ntwaro za Cami. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga. Hanyuma abakoloni bamaze kuza, turazi ko abaje ubwa mbere barabadagi batamaze igihe kinini bakuwe mu bihugu bari bakoronije nyuma yo kubatsinzwe mu ngwano ya mbere y'isi yose. Abadagi baje mu Burundi byagenze gute ku byerekeye izo ngabo?
Nibo mbere batanguye kuza n'abasirikare bavuye mu mahanga. Abo basirikare babo bari bavuye Zanzibar, babita abaskari, ni naho havuye igisirikari. Nabo nibo bazanye babacumbikira ku kirindiro cya mbere na mbere mu Burundi harya mu Kajaga. N'abasikari rero nibo baje bazanywe n'Abadagi, nibo bari bafise ibirwanisho bicira umuriro ubwa mbere biboneka mu Burundi. Mu nyuma na n'ubundi abasirikare bavuye ahandi, aho ni hari kure yacu harya hakurya Rusizi, Abanyekongo babise ba Mususu.
Yego,
nibo baje gucungera umutekano n'amahoro mu Burundi kuva ababiri bashikira u Burundi n'u Rwanda gushika bagende
abadagi bahavuye ryari
abadagi bahavuye mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na cumi na gatandatu batsinzwe
haca haza ababirigi mu mwaka w'igihumbi kimwe
kuva cumi na gatandatu gushika mirongo itandatu na kabiri
ku byerekeye icyo gisirikare cyariho cy'abadage kugenewe cyari gitunganijwe ababirigi baje bagitunganije mu buryo butandukanye
oya byari bitandukanye mu by'ukuri kiretse bazanye nabo bazanye abanyamahanga gucungera umutekano mu Burundi no mu Rwanda mu by'ukuri ariko badage batanguye ariko babirigi bakurikiye bazanye abanyamahanga gucungera amahoro n'umutekano mu Burundi no mu Rwanda
reka turabigaruka ko reka tubanze dusubire ku mirongo ya telefone dufite Pascal batwumva
ego menda bumva
aho uri irindi zina
ego ndiko ndahumva aho ndi gusandi mu Burundi bazi ko tutabumva neza
ego mufite ikibazo cy'imvira
mufite ikibazo ngomba kumubaza ati none abo bakoloni bamaze kuza mu Burundi baba baragwanye n'abasirikare cyane abasirikare b'Abarundi baba baragwanye hama niba baragwanye nabo bicanye naya traite de Kiganda umwezi gisaba bamuca amande abamuciye amande bivuye mu mwumvikano cyanke bamuciye amande kuko yatsinzwe n'abasirikare biwe batsinzwe nibyo nagomba
kubaza
imbere y'uko mu cyama mbanze numva inyishu kuko mu Burundi ntitumwumva
reka mutumire abishure mumwishure
ikibazo ni cyiza urumva abadagi baje mwezi gisabo yaciye buno nyene arari abadasigana biwe niyo ryari izina ry'ingabo ziwe ingabo za mwezi abadasigana arabararika bose baca bafata amacumu n'imyambi bararwana n'abadagi kuva mu gihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo icyenda na gatandatu gushika igihumbi kimwe n'amajana icyenda na gatatu itariki zitandatu ukwezi kwa gatandatu ikiganda niho ingabo za mwezi zabangurukanye n'ingabo z'abadagi intambara y'imyaka indwi hagati y'ingabo za mwezi abadasigana n'ingabo z'abadagi mwezi rero ahanuwe na majeri sekuru wa Ndiruhwama mwumva niwe yabwiye umwami mwezi ati mwami w'i Burundi ibi bintu bicira umuriro umeze gutya reka turaganjwe twishikane hanyuma nawe ntibakwice ntibamara bawe ugume ku ngoma ariko ubemerere niho mwezi yemera amasezerano y'ikiganda baca rero bati uremeye turaguhana uretse ko twemereye ko tushikira igihugu turaguca ihadabu y'inka amajana ane na mirongo ibiri na zine niho byavuye si uko mwezi ntiyabikunze byaramururiye kandi birumvikana ariko agira ati mpitemwo ko Uburundi bwanje butayogera bwose nemere arasinya Kiganda ko yemeye ko ababirigi abadagi bashikira igihugu kwa bapatiri bigisha kwatanga ihadabu ry'inka amajana ane na mirongo ibiri na zine gira amahoro
murakoze dufite kandi Aron ku murongo wa telefone Aron uratwumva
ndabumva
yego watubwira irindi zina naho hamagaye tube
Duhayimana Aron ubwo ngubu ndi mu gihugu cya Uganda
yego ufite ikibazo ku mutumire cyangwa icyiyumviro ushikiriza
ufite icyiyumviro ni ikibazo
yego
bwa mbere ubwo mbanje gushima kuko burya uwo mwami nawe nyine yaragize igikorwa gikomeye kubera kurwana imyaka nk'iyo yose igikorwa gikomeye rwose ariko rero ikibazo gikuru nari mfise mbega izo ngabo z'umwami n'izi ngabo tubona ubu benshi bita ari abasirikare cyangwa igipolisi hoba hariho ukuntu baba barakora mu iriya myaka ya kera ku ntwaro ya cyami uno munsi hoba hariho itandukaniro
murakoze reka abishure mu mwishure
ni intumbero abo bapolisi cyangwa abo basirikare izo ngabo z'igihugu cy'u Burundi z'ubu ni intumbero abanyapolitiki baba bafise harya muri politiki niyirongora byose ari gisirikare ari terambere ari teranyuma byose biva kuri politiki icyo gihe umwami mwezi yari Sebarundi mwezi naho yari umutare umusa avuka yavutse kuri ntare ariko umusi yima ntiyasubiye kuba mwene ntare yaciye aba mwezi yavuye mu muryango wiwe arawuvamo ashinga umuryango mushashi yitwa mwezi kugira ngo yerekane ko umwami atagira ubwoko ntagira umuryango umwami ni Sebarundi gusa arwanira Burundi atuma ko abarundi mu gihe batewe baterwa n'uvuye mu gihugu hagacanke ku mupaka umwami araba Burundi ni Sebarundi arwanira abana biwe gusa bose kimwe nuko niko umwami wa kera yabigenza ivyubu nibindi urabona aho biteye
reka dufise kandi ari Remo aradute yakamoremo uratwumva ku telefone
ndabumva
irindi zina aho hamagaye uri
Ruhamya ndi ku mu Rwanda Kigali ku Gisozi
ufise ikibazo ufise icyimbiro
nagamba za mutumirwa abo basirikare ba mbere barwanishaga iki bajya ku rugamba bafite iki se yabigeranya n'ubu ngubu nabaye bari bafite agaciro kugereranyije n'ubu ngubu
murakoze sano wari yabisiguye ariko ngira ntimwari hafi reka abasubiremo Zeno
ku ntwaro ya cyami byari birwanisho bishurwa n'abacuzi biwacu mu buryo bari bagezeho mu buhinga bwariho icyo gihe ubuhinga bwariho bwo gucura ivyuma babukura mu butare buvuye mu ivu barondeye neza barabahinga cyane cyane hari nk'ari Kangozi muri komine Buraza niho hazwi nk'ahantu hari ubutare bwinshi bwo gucura ivyuma indaraye isuka umuhoro icumu icumu ryavuye mu butare bw'i Burundi ricurwa n'abarundi ndetse icumu rivuye mu butare bw'i Burundi mu minwe y'abarundi nibwo bwatumye bakora icumu n'umuheto nivyo vyahaye ububasha bukomeye intwaro ya cami kugira ngo yisuganye yagure Burundi kugera mu bugufi ibuha hariya mu buseruko kugera ibushi hariya mu burengero kuduga mu Rwanda gusubira epfo nico gituma Burundi bwakomeye kubera ko batoye ibirwanisho ico gihe Ruhonyanganda yari Ruhonyanganda ico gihe nico gituma Burundi bwari bukomeye umwami yari akomeye iramahoro
murakoze tufise kandi ku murongo wa telefone Bigirimana uratwumva
ego ndabumva
aha izina ahuri n'ikibazo cyanki uriro
meze na deja ndi mu Cibitoki muri komune Buganda zone ndavu
mu Burundi
ego mu Burundi
ego ikibazo icyumviro
ni cyumviro jewe ndimo ndaraba nivweza ndimo ndaraba itwari y'ibyatuye ya kera ingene Burundi bwari bwitanze ku ntwaro ya cami amahoro yari menshi mu Burundi yarasasagaye mugani iyo hamaze turimo turasoma ibitabo canke turimo turama itwari tukabona abo bazungu bamaze kuza ino mu Burundi batangura kurwanya umwami n'abari mu gihugu urumva haciye hatangura kuba kwinubana mu bene gihugu bamwe ngo nabariya abandi nabariya anye ntihacatangura rero kuba ibintu by'amacakubiri mu Burundi twebwe isha twosaba yuko abarundi kujya nyine byari biri kambere na mbere yuko twogira ubwigenge nyine atamunyamahanga canke uwundi wo hanze aturaba ku munwa araba igihugu cy'u Burundi twebwe iby'igihugu cy'u Burundi turabyitunganiriza atawundi ari hirya no hino ibyo byotuma amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi usasagara nta mbere tugasangira kabisi n'agahiye kuko kare aho umuntu ageze hose yaba arimo aragenda ku rugendo yaca indaro ahageze kandi bakamugaburira no kumukanda bakamukanda mugani ubuunye nta bikihari ahubwo n'ubuze kukwaka indaro abona yuko ari umumenja ari umwicanyi jewe ngezeze ngaho murakoze
cyane John nawe nyene ari ku murongo wa telefone John watwumva
ndabumva cyane
irindi zina ahuri
ndayizeye muri state ya Iowa
yego ikibazo icyumviro
ndatanguye kuramutsa uwo munyakuba wa mwatumiye
yego arabumva
urakagira amahoro nshuti yanjye
na mahoro cyane kose Icambere cambere cyo ngomba kubanza gushimirijwe cy'America kutuzanira abantu binaranibonye bakera batubwira ibintu cyakera ingene cyagenze mu bisanzwe nkabo nibo tuba dukeneye nka twebwe twarutse mu minsi ya vuba kugira ngo natwe tumenye akahise ingene biba byabo byifashe n'icatumye kuba tukiriho n'abadutangura ibyo baciyemo ibyo n'ibintu byiza cyane rwose hanyuma ikindi kigira kabiri abo babiriki n'abadake baje baje kugwana n'abasokuru bacu baho hambere ko hagezeho tukikukira mbega none n'uno munsi nkaba ncumva yuko ababiriki n'abadake bakiturondera byoba bipfa kuki wabakirondera yiki ko twamaze kwikukira uwo musokuru numvise ko ari umuntu wa kera azi byinshi nashaka atucishirize ku mayanga icyo babakiturondera murakoze
mumwishure
icyo baturonderako nico baturonderako n'imbere nico cyari nabazanye baturonderako akaryoshye baturonderako ico dutunze ko twokibashorera tukakibashorera ku mafaranga make cyane bakunguka incuro zingahe 10 ndetse n'ibirenga cyo cyari cyarabazanye n'imbere nico bari bakeneye nico gituma bajabutse inzuzi n'ibiyaga bakaza bakigarurira Afurika yose cyo cyari cyabazanye ariko ibyo byose kugira ngo ntibigarurire rwose ngo igihugu cyacu bagisambure byavuye ku butwari bw'abami bacu n'abarundi babiri umwami Sebarundi arongoye abarundi bamwemera bamwibonamwo bazi kwarise kandi adacagura umwami ntiyarazi umuhutu nabo ntiyarazi n'ubwoko bwiwe n'umuryango wiwe umwami ntiyarazi umuhutu ntiyarazi umututsi ntiyarazi umutwa ndetse ntiyarazi n'umugano yarazi umurundi yari Sebarundi ntiyari Sebaganwa ntiyari Sebatutsi ntiyari Segahutu ntiyari Segatwa oya Sebarundi Sebarundi gusa ubu rero icyo baturondera ko n'ubu ni ka karyoshye icyo bakoresha n'ubu nicyo bakoresha na kera yakariye ndigata natwe rero tubizi tubona twumva twange kandi twange neza kujya kwa gasore ya vyanse ndaza kubakira ku mayangene ingene yasize aturaze ingene twirwanira ingene turwanira igihugu cyacu iteka ryacu kandi tutarinze no guhogora neza kurya yabigenjeje ndabibabwira hanyuma
yego ariko muravuga ingabo zari mu Burundi ingene zagwanira gukingira imbibe z'igihugu no kwagura abami barondera bazikoresheje kwagura ubutaka bw'igihugu mwe muzi ayo mateka kuri ico gihe Burundi uko bumeze ubu imbibe zabwo ubu ni butoyi cyane ugereranije n'ico gihe haraho batwaye ibindi bice n'ivyo batakaje mwo bivuga muri make
Burundi abami bacu cyane cyane ntare rugamba yategetse Burundi imbere ya mwezi yari yatwaguriye yemwe ehiraba Burundi ko mubuzi ubu mu mbibe zabwo ubu jabuka hakurya rero ibugufi ibuha aho ni mu buseruko garuka ujabuke Rusizi ugere hariya ibushi aho ntare rugamba yavyariye uhavuye atera Burundi umuhungu wiwe agatera mwene wabo mwezi niwe niho yamuvyariye ibushi ku mukenyezi umushikazi Kirima urumva rero Burundi bwari bwagutse cyane mu 1924 niho rero ababiriji n'abongereza bumvikana abongereza bati mwababiriji mwebwe nimutureke twubake indaraye iva Cairo igaca mu buseruko bw'i Burundi gato ikagenda gushika muri Cap muri Afrika y'Epfo muduhe aho hantu natwe tubahe umuhora uva Dar es Salaam ushika ikigoma muze mukoreshe neza natwe tuzohungukira natwe tubungukire turahabahaye ariko ntitubahaye rwose turabatije ariko baradutije ariko twebwe turabegurira ubugufi buragenda zari ibi cyari igihugu kinini cyane zari ikilometero kwadrato ijana na mirongo itanu na zibiri abantu bazibamo icyo gihe bari hagati y'ibihumbi mirongo ibiri n'ibihumbi mirongo itatu ni hafi komine nzima y'ubu
ni aho hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo ibiri n'icyenda na kane
niho Uburundi bwahebera Abongereza Tanzania y'ubu no kuvuga kirya gice cyo mu bugufi kirya gice cyo mu buha
buha yo twayitakaje gute kwa mwavuze ko ntare rugamba yari yahafashe
naho nyene ga n'icyo gihe
nicyo gihe
nyene
naho kuvyerekeye bushi hasubiye muri Kongo gute
ubushi twabutakaje mu nyuma mu gihe abadagi n'ababirigi bashinza karimbi hagati ya Kongo imbiriki na Rwanda Burundi mu gihe bashinza karimbe bati mwababiriki mwebwe muzoguma hakurya ya Rusizi na Kivu natwe aha Burundi mu Rwanda tugume hakuno ya Kivu na Rusizi
yego tugaruke mwariko muravuga ababirigi abadagi bamaze kuza bakahava ababirigi baraje muvuga ko bazanye ingabo zo hanze no kubera iki izo ngabo zari zigizwe n'abandi
izo ngabo zari zigizwe n'abanyekongo gusa nta murundi n'umwe yarimwo izo ngabo zigizwe n'abanyekongo zari zirongowe n'intwaza ngabo z'ababiriki n'ibisongerezi byabo kuva kuri ajida gushika kuri general bari ababiriki ariko hagati ya ajida n'urya muri kira gitangura bari abanyekongo nuko byari biri kubera iki kubera ko abo banyekongo aribo bari bajejwe umutekano ikongo ababirigi rero bati ko baduhaye Uburundi no mu Rwanda tubihomeke ku ikongo tugire igihugu kimwe Kongo beje Rwanda Burundi hanyuma umutekano uje mu minwe y'igisirikare kimwe kigizwe n'abanyekongo gusa nta murundi ajamo nta munyarwanda ajamo abo babiri barakuwemo ahasigara abanyekongo n'ababiriki gusa
aho byahagumye gushika ryari gushika
gushika byagumye gutyo mu Burundi no mu Rwanda hari abanyekongo ba mususu gushika itariki icenda ukwezi kw'indwi mirongo itandatu niho inteko z'ababirigi zivuye mu Bubiligi zaza mu Burundi no mu Rwanda zigaca ziha umwoko abasirikare bose b'abanyekongo bose mu minsi itatu icenda cumi na cumi na rimwe ukwezi kw'indwi baciye babaka amabunduki babapakira mu miduka n'abagore n'abana n'utuyoyogoro twabo abari Burundi barabajyana babashyira harya mu gatumba bati genda abari mu Rwanda babashyira harya igisenyi bati muragapfa mutabyaye bati genda nge baratse inyuma baciye bagenda ababiri baragaruka maze rero baca bahashira ku mutekano n'amahoro mu Burundi no mu Rwanda bahashira ingabo zabo bakamina mwumva
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatuwe.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika
mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa
nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Hanyuma mwarajejwe amabanga n'umwami yabagenye kuba komiseri ajeje gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'1961. Iyo ngingo yafashwe gute bifatiye gute?
Urumva muri 1960 niho u Burundi bwatangura kugira icyiyumviro cyo gushinga igisirikare cyabwo. Uko bagira bati erega hagiye kugera ko twikukira tutagira n'umusirikare n'umwe umwe rudende azi ku nawe nu gutekurura ibundu cyangwa ugasubira ayuzuze bati harageze ko turondera ingabo z'u Burundi ariko zikora ku buryo bwa none ntibakoresha icumu gusa bakoresha noneho ibunduke. Nuko niko byatanguye ababiri rero baratangura muri 1960 bati twarakererewe nta kundi tukibigira reka twihute tutangure kurondera abasirikare bazocungera umutekano muno mu Rwanda mu gihe tuzoba twamaze kugenda. Bari babonye ko hageze ndetse ko twakererewe ko nabo bakererewe bati reka rero aho twakererewe tundera abazoba abasirikare intwaza ngabo. Niho hatangura batangura kurungika Micombero Jerome Ntungumburanye na Karori Karorero batatu mu Rwanda barungika bandi batatu nyene harimwo Juvenal Habyarimana harimwo nabandi batutsi ngira ngo babiri batandatu bagenda mu ishure intwaza ngabo mu Bubiligi ariko byari birebire buno nyene batangura kurondera intwaza ngabo zizotangura gukora atamashure maremare zigiyemwo. Niho rero batangura kurondera aba mbere na mbere barya barusiga barya banda bemeye n'abandi.
Yego reka turabibandanya tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Ndayisenga. Ndayisenga uratwumva?
Yego ndakumva cyane.
Uri he? Irindi zina?
Ni Ndayisenga Vianne.
Uri he?
Ngangu Tumbura.
Yego ufite ikibazo cyangwa icyumviro?
Ni kibazo ufite.
Yego
turabona yuko Burundi bwo hambe bugitwagwa mfami turabona yuko umengo umutekano wari ucungerewe cyane gusumba ubu uni Burundi twavuga ko bwateye intambwe ya demokarasi ugafite abasoda ubwabo ukwabwo nyene ubwo nyene bugenzura bukongera bukabategeka. Ariko mwa kino gihe turakunze kumva imigumuko tukumva ngo hari abari mu ishyamba tukumva ngo hari ibiki n'ibiki tukumva ngo haratogwa ibitwiga tukumva ngo hari ihohoterwa ry'agatsina kazi na muntu tukumva ngo mu butungane ngo hari ibitagenda neza ariko tuzi yuko Burundi bwikukiye bufatwagwa n'abanyamahanga. Rero nashaka kubaza uwo mutumire ikibazo gituma ubundi bwarinde muri demokarasi hanyuma ubwo kwitabwo ariko ibintu nk'ibyo nk'uko twumva tubyumva mbere ku bwinshi gusumba aho twumva intwaro ya cami tugasanga mbere twebwe nyine abarundi tubyita ubwacu nyine. Ndashaka kubaza icyo iyo demokarasi yo neza kumara kuko ikuntu igihugu cyoba carikukiye gifite abasoda bacyo nyene ariko tukama dusanga indyane ziguma zigwira gusumba aho cyatwagwa n'abami canke cyatwagwa n'abakoroni. Akabazo kanje karako.
Murakoze reka bishure.
Ituvuze nyakugira amahoro nibyo umuntu abiravye twarasubiye inyuma rwose 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 twarasubiye inyuma sinzi ngize twasubiye inyuma n'intambwe nyinshi imbere yuko intwaro ya cami ijaho ni ukuvuga mu kinjana cya 15 1404 imbere yaho kure niyo twarasubiye inyuma mu vyerekeye iki kandi aricyo gikuru mu vyerekeye ubumwe mu vyerekeye ukuntu twumva umukuru w'igihugu umukuru w'igipolisi umushingantahe ingene twumva ubutegetsi cyari cyo umutegetsi atabaye se barundi agize ati je ndu muhutu cyangwa ndu mutusi cyangwa ndu mutwa biba byononekaye byose ibikurikira byose birononekaye igisirikare cyo kicakikurikira bamwe bati jewe meze nkawe abandi bati jewe simeze nkawe abandi bati jewe si uwiwacu biba byononekaye byose demokrasi uvuze siniyumvira kwishoboka atabumwe muri icyo gihugu buriho atamutekano uriho atamuntu wa politika agira ati jewe ndi Sebarundi niho byava ku ndwaro ya cyami nico gikura abami batuzaniye umutegetsi aba Sebarundi umwami ntagira umuryango umwami ntagira ubwoko umwami ni Sebarundi gusa we uri umutegetsi uri wahirya yejo uri uwubu uri uzovuka ejo utari Sebarundi shaka wisigireho shaka ushireho igisirikare n'ibindi byose ntacyo uzoshikako nta n'iterambere nta mutekano nta kintu na kimwe kizoshoboka niko rero ubu niyo ngorane dufise demokarasi ntishoboka ahatari amahoro n'umutekano amahoro n'umutekano ntibishoboka ahatari ubutegetsi bwiza gira amahoro
murakoze dufise rukundo rukundo uratwumva
yego ndabumva
irindi zina uri
ndi muri Idaho
yego ufise ikibazo icyumvira ushikiriza
ya ndafise ikibazo
yego
ya ikibazo cya mbere nagomba kumenya kuko uyu musaza numva ari umuntu azi akahise none ubwoko bw'abahutu n'abatutsi bwagiye gutandukanwa n'umwami bwagiye gutandukanwa n'abarundi ubwabo kuko turaje Tanzania umutanzania ubwoko bwariko bwose bibonamwo nk'umutanzania kandi ugasanga ntacyo bibatwaye muri byose ariko tugarutse kuraba mu Burundi no mu Rwanda niho honyine usanga ubwoko bwagumye bumarana none n'abami bayikoze uko cyangwa nabo babirigi nyine babikoze uko icyo nicyo kibazo cyane
murakoze mu mwishyure
ndamukengurukiye rwose kuri icyo kibazo nkora mutima cyane cyane mu byerekeye ubumwe n'u Rwanda raba ngene byatugendeye kuva ababirigi binjira mu Burundi gushika muri 57 hari amahoro mu Burundi no mu Rwanda ni Kongo no hose umutekano jewe naragiye Kongo kwiga n'undi musore muri 53 kuva iwacu gushika i Kongo namaze iminsi 32 mu nzira ariko hose barampa indaro barangaburira bafata nk'umwana wabo i Kongo batanzi nari mu mahoro atagira ukwangana ariko ubu sinubahuka no kuja imbere y'urugo bugorovye ari mu Burundi ari Kongo ari hehe sinovyubahuka kubera iki twarisamburiye ko nk'impene bande twebwe ego hariho akantu k'abanyamahanga kaje karatuvugira mu gutwi kati urya n'umuhutu mutuze urya n'umututsi muteme mwebwe ntimusa mwebwe ntimureha mwebwe ntimwavuye hamwe mwebwe turabumviriza baraduhenda gushikaho twebwe nyene tumarana tuvukana abatare n'abeze bapfuye iki abahutu n'abatutsi mu buntu abapfiki sabakene basa sabagorwa basa basangiye ugupfa n'ugukira ariko barabibibagiza bati umwasi wawe nurya kugira ngo usamare umureke yidahire ari umurundi yigize akababone ari umunyamahanga raba uburundi ubu bariko baradaha iyo petroli bigiye gutangura raba nikere raba inzahabu raba byose ariko baridahira mu Burundi bande amakompanyi y'abanyamahanga abo rero kabazosiga igihugu cyera amacakubiri umuntu azogira ati jewe ngomba guhonya abatutsi bate akira amadora ngomba guhonya abahutu njyakira amahoro
murakoze
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Habimgisha nawe nyine aratwakuriye Habimgisha irindi zina
Mjedewo
uri he?
Ndi mu Burundi Ngozi kumwumba.
Yego, ikibazo icyumviro
baje kugushimira kabisa.
Icyo ni kibazo ubariza ngaho uciye kubategetsi babegeye turabashimiye ko mwaduteye akamo. Yego, murakoze.
Kandi murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku gihe igisirikare cyoba cyashinzwe mu Burundi cyane cyane igisirikare gikoresha ibigwanisho bicira umuriro. Tugarutse kuri ayo mabanga mwari mujejwe mu mwaka w'1961 yo gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Twari tukiri ku bukoloni bw'ababirigi, mwakoranye gute n'ababirigi mu gushyiraho izo ntego?
Mu gushyiraho izo ntego murabe rero ingene ibintu byari bimeze. Urabona Rwagasore yatsinze, yatsinze kandi intsinzi yayindi itarashikwa ko, kandi intsinzi ko izoshikwa ko n'umunsi n'umwe. 91% amajwi ya Rwagasore wenyine arongoye abadasigana. Ni ukuvuga intebe 58/64 zari mu nama nshingamateka y'icyo gihe, 91%. Atsinze bati ntibishoboka ko dutsinda, turagutsindaho. Maze baca kuri bene wabo, bene wabo sabahutu sabatwa ndetse mu migenzo y'Ikirundi sinabatusi abaganwa inda z'ingoma nizo za muganda kuzi. Maze turabiraba tuti ibi bintu mbega tuvavandure n'ababirigi rwose du tu oya Rwagasore murabiraba itariki zine ukwezi kw'icumi 61 ukwezi itariki zine ukwezi kw'icumi yavugiye muri itororokanirizo ry'amakuru ry'abafaransa ryitwa AFP. Avuga ati twebwe twikukiye inteko z'ababirigi zizotaha mugo tuzoyaga n'ababirigi baduhe abadufasha gushinga igisirikare cyacu gishaje. Nicyo twakurikije kandi dufise akangonongono, ariko icyo gihe nta kundi zari kugenda. Nta numwe yari yigeze aja mu Gisota, nta numwe naje nari ndabarongoye, nta n'umunsi n'umwe nigeze ngira nti jewe ndazibunduka ingene barasa. Nuko biva aho, ni ukuvuga bwari ubuhinga bwo kuyaga n'uwo mudahuje igihe cyose ugira uti ndamukeneye. Babigize kubera icyo kandi tubigira neza. Jewe ndibuka ko nabwiye guserukira Ububiligi enikyo, namubwira ndi duhe abadufasha gushinga icyo gisirikare, abadufasha gutigisha, ariko umusirikare w'Umubiligi azoza kudufasha ni jewe nzomutegeka, si wewe. Urabyemeye? Ati ndabyemeye. Gira amahoro nibaze hanyuma tuzokorana, kandi twarakoranye, kandi twakoranye neza.
Subire tugaruke ku mirongo ya telefone. Dufite Simeon. Simeon uratumva?
Ego ndabumva.
Irindi zina huri?
Ndikumana nkaba ndi Bujumbura.
Ego, ufite ikibazo ku mutumire cyangwa icyumvi?
Ego nagira mbaze ukuntu ingabo za koroni bamaze kuva mu Burundi ukuntu ingabo z'igihugu zagiye zabyitwaramwo ego kibazo narinzitse nicyo ugereranije n'ingabo z'umwami ukuntu byagiye
murakoze bishure
ubutasa hagati y'ingabo z'umwami n'ingabo twashinze muri 61 na gushika 63 nuko ingabo twashinze twari dukeneye abazimenyereza bavuye mu mahanga niko ubudasa bwa mbere ubudasa bwa kabiri bwari buhagaze ku birwanisho ku mwami murumva byari birwanisho bicuzwe n'abarundi mu butare buvuye mu Burundi n'abahinga bose bazi gucura ariko muri 63 twari dukeneye amabunduki kugira ngo duhangane n'abafise amabunduki ntibibe gushora icumu imbere y'ibunduki nk'uko abadasigana bamwezi babigize ibunduki ku yindi izo twakoze ikindi cya gatatu cyari kigoye ni kurondera abo bantu bemera kuza mu gisirikare abarundi bari baribagiye kwirwanira imyaka 40 hari abanyekongo n'abasikari b'abadagi baje kubarwanira bari baribagiye kubakangura naragiye mu mashure yose kugerageza kubumvisha abo basore bari mu myaka ya nyuma mu maseminari mu makoleji no mu nderabigisha nyabura tabaranya nimuze mu gisirikare mu kirongore tubigishe mube intwazangabo z'i Burundi ntibabyumva n'ingoga na n'ingoga ariko benshi baraje nuko nibwo budasa ni hagati y'ingabo z'umwami na twebwe ku mwami bari abarundi bose barwana bari bafise amacumu n'imiheto kuri ku gisirikare cy'icyo gihe n'abasirikare batowe babishaka n'abasirikare bafise ibirwanisho by'ubundi bwoko bikira umuriro nibwo budasa
yego
ariko cyane icyatumye ingabo z'umwami nazo zigira agaciro gakomeye no kubera politiki y'umwami itari ihuje rwose na politiki yakurikiye hanyuma
yego
gira amahoro
murakoze
Murisanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatuwe.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Bitanga imana twakuye na wenyene ahuri ubaze ikibazo n'icyumviro ufise ubushikirije
aho ndi igitega
ego
kibazo nari mfise ni kijyanye no kuntu ingabo zakurikira umwami baba barazihimbiye hama bakaziyiraniza kandi umwami yakari baga ku ngoma
mumwishure
sinumvise neza
mwasubira mu kabazo icyo kibazo
ego ikibazo nari mfise yari intumbero yo kumenya ukuntu umwami uramwatse ingabo zimugendanira hama bakamunyuraniza n'abasoda bakamuha abandi basirikare kandi umwami yari akiri ku ngoma
muriko muvuga uwuhe muwuhe mwami
umwami bakamunyuraniriza ingabo
hari umwami kanaka mwaba mushaka kuvuga cyane ni muri rusange
navuze muri rusange
yego
niba numvise neza ushaka kubaza uti none ko mbona umwami mwambutse yagiye ku ngoma ku ntwaro y'abadagi gushika ku ntwaro y'ababirigirangire none ni kuki bakuyeho ingabo ziwe bakazana ingabo z'abanyamahanga icyo ushaka kuvuga niba ari icyo birumvikana kuko ingabo z'umwami ntibari bazizeye ababiriki bagira bati umwami akiri umwami umwami ukuri umwami wacu ni wagaba umwami w'abami b'Abarundi umurundi umwami w'Uburundi akiri umwami mu by'ukuri yujuje siwajejwe umutekano w'Uburundi n'u Rwanda siwajejwe akaraye nakiriwe mu Burundi twebwe maze rero kugira ngo dutekane dutekanirwe tuzana abasirikare bacu ndetse bavuye mu mahanga
muri make inyuma y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu na gatatu hatanguye ibibazo byibonekeje mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu aho abasirikare bateye ikirimba cy'umwami mwambutsa byagenze gute muri make
byagenze aho niho byatanguye kuboneka kugaragara rwose ko hariho abantu bataye umurongo bataye umugenzo w'ukuri w'Abarundi kubona gutera bavuga kuyazi kirimba barayagije kirimba niko babivuga kera uwubahutse agatera kirimba agashaka kwica umwami bavuga ko yagombye kuyaza ikirimba nibyo bagize muri 1965 baramutera hanyuma arirwanira abasirikare b'ukuri b'umutima baramukiza niho batashoboye kumwica ariko umushikirangoma wiwe Leopold Bihumugani nawe baramutera muri iryo joro nyene yaba harya ku ibarabara rya 28 harya imbere yo kwa Dr Ndikumana harya imbere ya Isabu harya niho yaba niho bamuteye baramukomeretsa bikomeye ndetse kugira ngo akire byabaye ingorane cyane
niho yaciye ahunga
yabaye gute kubera iki kubera abasirikare bagize bati twebwe ntitugishaka ko Uburundi butwagwa n'umwami umwami dushaka kumwica tumaze kumwica maze noneho tuyisasira abatusi bose tubamare bibiheze ntibabishobora baca barabafata ababikoze barahanwa baricwa
atuze ku murongo wa telefone unyarutse Reverien vuga ikibazo cyangwa ikintu murishikiriza muri make cyane unyarutse
ego nagomba gushimira uwo mutumire nyakubahwa Zenu nicaye nzuka ibintu atubwira ibintu by'akahise ku Burundi je nagomba ikibazo nagomba kumubaza nagomba kumbaza ati none abo badagi n'ababirigi kubyabanzwe mu Burundi bari bahunze bindi bihugu kubera hari intambara y'isi yose kugira baze mu Burundi na bahakoronize urumva umuntu ntatahura ukuntu icyatumye baza mu Burundi kudukoroniza
karabishura mu mwishyura
icyo ni ikibazo nacyo cyiza cyane urabona mu gihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo umunani na kane gushika mu kwezi kwa kabiri igihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo umunani na gatanu bari mu nama y'i Berlin bati rero abo n'ibihugu by'ibihangange by'iburayi bati rero Afurika nicyo gihugu gusa ku isi kigenga natwe turakennye turakennye inzahabu turakennye ibiti byo kubaza turakennye ibintu byinshi biri muri Afurika none twumvikane ntitumarane tuvukane tugabure n'amagabura nyama baragabura Berlin ababiligi baronka Kongo yose abadagi baronka Tanzania y'ubu yose bomeka ko n'u Burundi n'u Rwanda barondera iki barondera ayo mabuye y'agaciro barondera ababakorera gusa barondera ikawa barondera ibintu byose biva muri Afurika bikabiburaya barondera itunga rya mbere n'abantu n'abarimye itunga rya mbere n'abakozi itunga rya kabiri n'ubwo butaka itunga rya gatatu n'amashamba maze ibyo byose bari babikeneye iwabo ndabiriho bati rero aho byiraye ni hariya kandi kugira ngo tuhafate dutegerezwa gukubita cyangwa kwica bene byo cyo cyabatumye baza amaze rero baje baca baricara baratsimbatara
yego reka tugeze ngaha umwanya uraturangiranye dushimire umutumire wacu umushinga ntahe Zeno ni Chayenzi muhinga mpanuzoraye mu kubibaza byereke politiki ubutunzi n'iterambere yabaye komisere ajeje gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 1961 agenyewe n'umwami yabaye kandi umunyamabanga mukuru wa leta ajejwe kwivuna abansi ku itariki imwe y'ukwezi kwindwi mu mwaka wa 1962 gushika mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1963 twako turavuga kwishingwa ingabo z'igihugu mu Burundi dushimire umwe mwese mwa shobere kuduhamagara mugabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyimviro vyanyu namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro turashimiye mugire ibihe vyiza tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu biri imbere
Yeah. je muri zisha barundi babo jame jabrice
yo ni wako